Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Juti zacu mwabonye ikingura muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 29 ukwezi kwa munani umwaka w'2019. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Turi kandi no kuri internet radio yacu vewa.com. Amakuru imyitozo mpuzamahanga ya gisirikari yaberaga igabiro mu Rwanda mu bikorwa byo kubungabunga umutekano yaraye ihumuje.
Twitoje cyane cyane mu kugerageza guhuza igenamigambi cyane cyane no kureba uburyo ishyirwa mu bikorwa, hanyuma no gukomeza iyo migambi kuyishyira mu bikorwa. Kuko kuyigena ni kimwe, hanyuma no kuyishyira mu bikorwa ni ikindi.
Uyu ni General John Baptiste Ngiruwonsanga wo mu ngabo z'u Rwanda, umwe mu bari bayoboye iyi myitozo. Naho HCR irasanga igihe cyo gutaha ku mpunzi z'Abarundi kitaragera kubera umutekano mu gihugu mu Burundi. Mu Burundi, nk'uko narimaze kubibabwira mu ngingo nkuru, nubwo umutekano usa n'uwagarutse muri rusange, ntiharagera ko impunzi zitahuka. Ni HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ibivuga, nyuma yaho leta ya Tanzania itangarije ko guhera ku itariki ya mbere y'ukwa 10 gutaha Abarundi bose b'impunzi bazatangira gutahurwa. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi.
Mu itangazo rito ryashyizwe habona ishami mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR ryagize icyo rivuga ku ngingo iheruka gufatwa n'igihugu cya Tanzania yo gutangura gutahukana impunzi z'Abarundi byanka byakunda. HCR ryagize riti, naho umutekano usa n'uwiyongereye mu Burundi, ishyirahamwe HCR ryemeza ko ubu ibyankenerwa byose bitaratungana muri ico gihugu kugira ngo rihimirize impunzi gutaha. HCR ryongera ko n'ubu hakiri Abarundi bahunga igihugu bakigwa n'iryo shyirahamwe. Rigira riti, abantu amajana n'amajana barabandanya guhunga Burundi uko ukwezi gutashe bagasaba ubuhungiro. Mbere dusaba ibihugu bitandukanye byo mu karere kwakira no gufata neza abo Barundi bahunga. Yamara iryo shyirahamwe mpuzamakungu ritangaza ko ritazoreka gutahukana ababyifuza kandi babisavye. Aho ryandika riti, naho biri uko turafasha gutahukana impunzi zihisemwo gusubira mu gihugu cazo ku bushake bwazo kandi zimaze kumenya neza iyo ziroye ingene hameze. Iryo shyirahamwe ryemeza ko kuva mu kwezi kw'icenda umwaka w'2017 Abarundi hafi 75,000 bamaze guherekezwa n'iryo shyirahamwe muri ubwo buryo. Rivuga ko abo arababyisabiye atawubategetse canke ngo abatere ubwoba. Iryo shyirahamwe mpuzamakungu HCR rishimangira ko amareta ya Tanzania n'u Burundi yo kwiyubara muri ico gikorwa yiyemeje gukora kugira ngo amategeko mpuzamakungu akingira u Burundi yubahirizwe. Yibutsa ko hari amasezerano yari yasinywe n'impande zitatu arizo ibihugu by'u Burundi na Tanzania hamwe n'iryo shyirahamwe HCR. Aho iryo shyirahamwe risaba ko ibiri muri ayo masezerano yasinywe mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu byo kubahirizwa. Ayo masezerano nayo avuga ko hazotahukanwa impunzi zibishaka, izitabishaka nazo umutekano wazo ugakingirwa bikwiye. Igihugu cha Tanzania coco camaze kuvuga ko ayo masezerano atazokubahirizwa, kanatsinda ingingo yo gutahukana impunzi z'Abarundi ku nguvu byumvikanywe ko n'ivyo bihugu bibiri gusa ku munsi wa mungu heze HCR ritarimwo. Umushikiranganje wa Tanzania ajejwe intwaro y'agati mu gihugu kangi rugoba yavuze bimwe mu biri mu masezerano bumvikanye ko no Burundi.
Tarehe moja mushangaye masukia tu maroli yameja kwenye kambi zote.
Ati tariki ya mbere ukwezi kw'icumi ntimuzotangare mu byutse musanga imodoka zuzuye mu makambi yose y'impunzi z'Abarundi kugira ngo zibatahukane byanka byakunda. Kundwa gatahukanwa abangana 2,000. Uwo mushikiranganje ntiyabuze no kwifatira mu gahanga amashami mpuzamakungu nka HCR ayagiriza ko abuze impunzi gutaha.
Wanaibuka jumuiya za kimataifa, mashirika haya na wenzetu, mtu mmoja mmoja raia wafanya kazi.
Ati muja mubona baza buzuye baseseka ngaha, abo muri ayo mashami mpuzamakungu baza kubabwira ibinabiriya, data wanje ngo nimutahe. Mugenzi we w'u Burundi Pascal Barandagiye yabwiye nawe impunzi z'Abarundi ko kubatahukana ari urukundo rwinshi.
Uno munsi rero namba turi ngaha ni kimenyetso kitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyiricubayo Petero Nkurunziza ndakunda. Twabibonye mu kahise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti abahunze nibagumeyo abangaha barakwiye. Cyo tubivuga.
Yamare impunzi z'Abarundi zirarira zikabogoza ko zigiye gutahukanwa kandi ico zahunze kitarahera, zisaba ko ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ribafise mu minwe ryo bavugira bakarungikwa mu kindi gihugu co bakira. Bavuga ko batinya ko bazohava haba abicwa canke bagakomereka mu gihe bazoba bariko bararungikwa ku nguvu nk'uko vyagenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri aho hatahukanwa ku nguvu Abarundi bari bahungiye mu ikambi ya Mutabira muri ico gihugu nyene. Abashingwa manza b'Abarundi nk'abahurikiye mu runani Kavibe bakurikirana ibyaha bihanwa n'amasenare mpuzamakungu bamaze gutangaza ko bagiye kwitwarira igihugu cya Tanzania hame cyoshira mu ngiro iyo ngingo yo kwirukana impunzi z'Abarundi ku nguvu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakoze. Tukiri kuri iyi nkuru rero, mu gihe ministri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Tanzania ari we bwite watangaje ko guhera ku itariki ya mbere y'ukwa cumi gutaha Abarundi bose b'impunzi bazatangira gutahurwa baba babishaka baba batabishaka, mugenzi we w'u Burundi we avuga ko abazataha ari abazaba babishaka. Pascal Barandagiye yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Bujumbura akubutse muri Tanzania. Mugenzi wacu Eloge Wilika Neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya yaracyumvirije.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye yemeza ko Burundi butarota butahukana ku nguvu avuka gihugu babwo bahungiye muri Tanzania.
Igihambaye kandi twashitseko uko mwe mubona ko hari amahoro kandi atamuntu numwe ashaka kubiharira niko leta ya Burundi ibona kandi ko leta ya Tanzania ibibona. Leta ya Tanzania je twe twarababwiye tuti twebwe abagomba gutaha tuzobatahana vyukuri mwese.
Ariko n'abatabigomba mugenzi wa Tanzania basinyanye amasezerano yemeza ko batazosigara inyuma. Kangi Rugora.
Sababu iliyo mfanya Murundi aje Tanzania ni kwamba Burundi hakuna amani.
Imvo zatumye Murundi za Tanzania nuko atamahoro n'umutekano byari mu Burundi. Izo mvo ntazikihari ubu. Kubwivyo rero uwo Murundi ategerezwa gusubira iwabo. Muri kino gikorwa nta guhitamwo ushaka udashaka ni kibazo gisanzwe. Nata bivuga muri aya majambo umushikiranganji Barandagiye yemeza ko Burundi bwiteguriye kwitaba mu butungane nk'uko amwe mu mashyirahamwe nk'urunani rw'abashingwamanza Kavibe rwavuze ko zitwara rusaba kw'amategeko agenga impunzi yatohonyangwa asanga ataguhitamwo kwinshi Abarundi bari mu makambi muri Tanzania bagifise.
Yarababwiye ati ababishaka mugomba kwigumira ngako Tanzania twakira abantu neza. Nimusaba ubwenegihugu bagende basaba ubwenegihugu Tanzania iragutse baraho ubwenegihugu mugabo kwitwa impunzi atagituma kandi twese tubihuriza ko ivyo bizobagora twebwe mugabo kweri abazo turungikira bose tuzobakira. Mwavyumvise neza abo bazo turungikira bose turitegwe kubakira kuko ubu tuguma tuvugana ati rero kwitwarira leta y'u Burundi na Tanzania aho ni batangura ubunyene. Kwitwara ni kimwe gutsinda urubanza ni kindi. Nizo bari ryambere leta y'u Burundi buranye nibaza ko urubanza ruzotworohera cyane mu manza zose leta yari imaze kuburana. Ubwa mbere numvise bworoshye cyuko naraburaniye leta imyaka ine niho hari gushikira nganje ubutungane asha hamwosubira ngo arumpe nkugo nibwo rubanza notsinda ningoga jewe nibanyarutse rero sinza bazoronka baruhera. Aya mategeko agenga impunzi twese turayasoma nibaza yuko bazosanga natwebwe tuyazi.
Leta za Tanzania n'u Burundi zagiriza igisata cya ONU kijejwe impunzi y'Israel gukikiza impunzi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati yabigarutse ko yishura ku kibazo cy'umunyamakuru w'itororokanizo ry'amakuru mu Burundi ya BEP.
Si kubivuga gusa ubunyene ngirangara ubuserukira HCR ngaha agira shike niryo jambo ndamushikiza ko mwashaka mu murindire asohotse mu cyo mubaza uti muvuganye ki n'umushikiranganji baza kumubwira ibyo nyene ingene bariko baragira business ibazo by'abarifije konsigurira gute ingene umuntu aza kwiyandikisha mu nkambi ukamusubiza inyuma ngo ntakwije imyaka. Ndakubaze disima imyaka yo guhunguka ni ingahe wowe ko mbona uciye ubwenge ukutse umurugira ahunguka bakwije ingahe. Nagira ndakumenyeje yuko bubahutse baravuga yuko udakwije imyaka 18 udashobora gutaha. Ivyo barabivuze kandi turabibona mu batuzanira uretse nk'umuntu abazanywe n'umuvyeyi wiwe kunguvuze umuvyeyi ntabakiri bato bariko baratuzanira barabangiye ubwo se urudandazwa urudandazwa rurimwo kubera yuko atampunzi zihari bazotaha naratampunzi zihari boronka akazi. Uno munsi twakwigira inama ibihugu byose tutse ngo turanywe n'abantu bacu tubiyegereze twese tukaje inama kandi murazi impunzi ziri muri Afrika gusa abanyafrika twoca ubwenge dusitabiriza ibihugu byacu ko niyo point de part HCR yosubira kubaho. HCR ntiyazanywe n'abanyafrika HCR ni creation y'ibihugu bikamisha.
Anagaruka kandi kukirindiriye abandi Barundi 15 bari mu makambi batanditswe.
mutinone ibihumbi 15 babayiregiriye muzobafata gute nuko leta ya Tanzania ari umuvyeyi kandi byukuri mubivuge ko twe nka leta ya Burundi tubashimira cyane aba barafashe amakamyo bakabasugumira ku mupaka batitora abantu banyu abayiregiriye barabarufura mu byukuri ahiye mu Rwanda byagenze nk'iki abo bisa bayiregiriye n'abakecuru bamaze imyaka ingahe byagenze nk'iki babaduhaye gute barasunitse baterera ku mupaka bati harya mwahabonye batajya ni mu Burundi bati anava marsh mwese bavuye biruka n'amasasi nyuma
leta ya Burundi menyesha kubu yibaza ko impunzi z'abarundi zisigaye mu karere iravye bamaze gutahuka zitarenga 200,000 rugura yihanikirije bakira impunzi ko ataho hirahira ngo asubire kwandika mu Burundi mushasha nk'impunzi adashaka kubona yimbwa yaboneye ku mugezi yongera ko kuba binjira bafatwa nk'aba ku butaka bwa Tanzania batazwi n'amategeko eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Turabara mukije bakunzi namwe banywanye bishwe rya Amerika. Muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye. Aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda imyitozo mpuzamahanga ya gisirikare yaberaga mu kigo cy'ingabo z'igihugu cya Gabiro mu burasirazuba bw'igihugu ejo yarahumuje yari huje ibihugu 25 byo ku migabane 3 y'isi itandukanye bitozaga kubungabunga amahoro ku isi ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa
Igabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare ahari haciye ibyumweru bibiri abasirikare abapolisi n'abasivile mu bihugu bitandukanye bitoza ku mikoranire bahuriramo mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi Brigade ya General Flora Lapte uhagarariye igisirikare cy'Amerika ku mugabane wa Afurika wari n'umwe mu bayobozi muri iyi myitozo yadutangarije ko nyuma y'ibyumweru bibiri bungutse ubumenyi bwinshi
The outcome of the Sherecon 19 exceed our expectation in the number of participations
aragira ati umusaruro w'imyitozo ya gisirikare warenze uko twari tuwiteze ku kijyanye n'ubwitabire ku bantu baturuka mu bihugu 25 ariko ikindi buri muntu yaje hano mu byumweru bibiri gusa n'imico itandukanye indimi zitandukanye n'inzego zitandukanye baje kubera ko bashakaga kwiga kandi bashaka kuba abarinzi b'amahoro beza baritoje cyane kandi ubu biteguye kubishyira mu bikorwa ikindi gishimishije ku mahugurwa make bakuye hano abasirikare bacu bazi gukora hamwe barize kubana twabonye ko abasirikare bacu bashoboye bafite inyabupfura kandi n'abanyamwuga
that our partners are very capable they are very disciplined very professional
Nicyo kimwe na Brigade ya General John Baptiste Ngironsanga nawe wari umuyobozi muri imyitozo aravuga ko hari kinini abahatambutse batahanye
abavuye hano hari cyo bongereyeho kubera ikorera hamwe baruzuzanya n'abataje hano
nk'ibintu kimwe bibiri bitatu mu byongereyeho
cyane cyane twitoje cyane cyane mu kugerageza guhuza igenamigambi cyane cyane no kureba uburyo ishyirwa mu bikorwa hanyuma no kuyikomeza gukomeza iyo migambi kuyishyira mu bikorwa kuko kuyigena ni kimwe hanyuma no kuyishyira mu bikorwa ni ikindi ibyo twakomeje twitoze ku buryo nizera yuko hari kinini cyiyongereyeho
Bwana Peter H. Vrooman ambasaderi wa Amerika mu Rwanda wari muri uyu muhango wo gusoza ku mugaragaro y'imyitozo ya gisirikare yashimye buri gihugu ku ruhare rwacyo ndetse n'ubushake bw'u Rwanda mu gukomeza gutera inkunga ibikorwa byo kugarura amahoro no kubungabunga umutekano ku isi aravuga ko bizafasha kuri ejo hazaza Ati bizafasha kumva ukagira icyo ukora mu buryo bwihuse uko ikibazo kimeze naho kiri ni byiza kandi bifite umumaro byakozwe mu byumweru bibiri mwari kumwe nanone ndongera nshimire buri wese kubwitabirira guturuka ku migabane itandukanye muzagira uruhare rw'ingenzi mu gutegura kugira isi yuje amahoro kurejo hazaza mu kubungabunga amahoro General Patrick Nyamvumba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda nyuma yo gushima ubufatanye bw'ibihugu mu gukomeza kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi aravuga ku bushake bw'u Rwanda n'igisirikare cya RDF bikomeje mu bikorwa nk'ibi. Rwanda na RDF bizakomeza gutera inkunga ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano aho ruzitabazwa hose. Sinshidikanya ko imyitozo yagize akamaro gakomeye mu kongera ubushobozi abasirikare, abapolisi n'abasivile binyuze mu gusangira ubumenyi n'ubunararibonye bwayo. Muri imyitozo ya gisirikare hanigiwe mu buryo bareba uko bakongera umubare w'abagore mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no kugarura umutekano ku isi. Kuri iyi nshuro bigaragara ko harimo abasirikare, abapolisi n'abasivile batari bitabiriye ku nshuro ya mbere. Bitandukanye na yetu na Patrick Zubu barizwa mu ngabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka ariko hari ku nshuro ya mbere akagira ati
ibyo nungutse rero cyane birimo ko birashoboka ko dukora n'abanyamahanga kandi icyo dusabwa gukora tukakigeraho dushize indangagaciro zacu imbere ntabwo byari byoroshye kuko twari dufite ururimi rutandukanye ariko ibya gisirikare biba bijya gusa twahuje uburyo tubikoramo taktike technique turabihuza ariko cyane cyane dushaka kugaragaza uko bikorwa hariya muri Central African Republic.
Nakwibutsa ko imyitozo ya gisirikare yatangiriye igabiro ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa munani yari ihuje ibihugu 25 kuko ku munota wa nyuma igihugu cya Kenya cyagombaga kwitabira nticyahageze. Bakomokaga ku migabane itatu Amerika, Uburayi na Afurika ariko biboneka ko byinshi mu bihugu ari byo ku mugabane wa Afurika. Abayitabiriye babarirwaga mu 200,000 mu bigo bya Gabiro, Gako na Kanombe. Bose ntibari abasirikare kuko harimo abasivile bo mu muryango w'abibumbye mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, Amerika no mu yindi miryango mpuzamahanga. Amahanga akomeje gushima u Rwanda ku bushake rugaragaza mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no kugarura umutekano ku isi. Nakwibutsa nanone ko kugeza ubu rufite abasirikare basaga 5,000 n'abapolisi basaga 1,000 hirya no hino ku isi mu bikorwa nk'ibyo. Indi myitozo nk'iyi yaherukaga kubera mu Rwanda mu mwaka ushize wa 2018 iyo ubu yateguwe n'igisirikare cy' Amerika ku bufatanye n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ubufatanye bugamije kubungabunga amahoro no kugarura umutekano ku isi niyo yari insanganyamatsiko. Aho bagira ubusajwe rya Amerika igabira mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, intara ya Kivu y'Epfo, abaturage batatu barishwe, abandi bane barakomeretse mu bitero bitandukanye by'abantu bitwaje imbunda mu Kamombo, umurenge wa Tanganyika, muri teritwari ya Fizi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Uvira, Vedaston Ngabo, araduha ibindi.
Amakuru dukesha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera mu karere ka Kamombo kari mu birometero birenga 63 na komine ya Minembwe avuga yuko kuva ejo nimugoroba bamaze gutoragura imirambo itatu y'abasivile bishwe n'abantu bitwaje imbunda bataramenyekana. Muri abo basivile bishwe harimo umusore w'umubembe wishwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu yikigwa hagati ya Bukunzi na Mikenke. Mu gihe ejo nimugoroba hari abandi bantu babiri nabo bishwe barimo umusore w'umunyamurenge warasiwe mu kiraro kuri Nyamara ndetse n'umugabo w'umunyagwanda warasiwe iwe mu rugo mu mwana w'umuduho. Amakuru ava mu karere ka Kamombo kandi ahamye yuko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu hari abandi baturage bane bo mu bwoko bw'abafurero bakomerekejwe n'abantu bitwaje imbunda nabo bataramenyekana. Nk'uko twabibwiwe na Ntagawa Rugendi Bonga, umuturage wo mu Mizinga,
habaye masaha 11 tuzutse gutabarira aho amasasu yaravukiye tanga ni umuturage warashwe yasiye mu nzu arakwa umugabo n'umugore we abana be babiri. Umwe yarashwe ahangaha mu isoko, undi arashwa mu kuguru mu kibero, abandi barashwa epfo mu rundi. Abatatu ni bo babaye babafashe bajanwa mu bitaro byo mu Mikenke. Ubuvuzi bwihutirwa cyane ndi babajanye abarashe abamenye irengero ryabo kuko bagiye hakiri mu bwijima. Nyuma yo kuhagera kwa FRDC bakoze ankete yabo basanga nabo ni ibintu bya kibandi bitazwi, ababikoze baribo bahita bavuga ati nta kundi twagira natwe ntitwakuzira imisozi yose ahasigaye mwebwe mwirebere umutekano mwenyine mwicarere muganire mumenye iki kibazo aho gituruka.
Ubuyobozi bwa gisirikare bukorera muri aka karere buvuga yuko bigoye gucya ubu bugizi bwa nabi buri muri aka karere ka Kamombo kuko benshi mu baturage bo mu buko y'abanyintu abapfurero abanyamurenge ndetse n'ababembe batuye muri aka karere batunze imbunda mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko mumenye yuko ubu bugizi bwa nabi bwongeye kuvuka muri aka karere ka Kamombo mugihe abaturage bari barahunze intambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho yibasiye aka karere mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka hafi ya bose bari bamaze guhunguka Vedaste Ngabo kubwijwi rya Amerika uvira mu ntara y'Kivu Majyepfo
mu Bwongereza abisabwe na ministri w'intebe Boris Johnson umwamikazi Elizabeth yemeye guhagarika by'agateganyo inteko ishinga amategeko mbere y'uko Bwongereza busohoka ku mugaragaro mu muryango w'Uburayi bwiyunze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu biro byayo i Londres mu Bwongereza Venuston Nshimiyimana araduha ibisobanuro
Mwibaruwa ministeri w'intebe Boris Johnson yandikiye abagize inteko nshinga amategeko yagize ati imirimo y'iyi nteko imaze iminsi 340 igomba guhagarara ati mu gihe cy'imyaka hafi 400 hagati ya 2012 na 2012 niho imirimo y'inteko yahagaritswe nyuma y'iminsi 250 inteko iterana Boris Johnson akomeza agira ati muri icyo gihe hari amategeko yatowe kandi yingira kamaro ariko ni nkaho abadepite bafashe igihe batora amategeko amwe mu gihe arebana no kuva mu muryango w'Uburayi yagendaga asigazwa inyuma kugira ngo azibwe mu cyiciro cya kabiri cy'inteko ati ibi ntibishobora gukomeza gutyo Boris Johnson yasabye kandi abagize inteko nshinga amategeko kunga ubumwe mbere y'itariki ya 31 Ukuboza kugira ngo leta izashobore kugera ku masezerano mashya n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi gusaba ko imirimo y'inama yihagarara kugira ngo hatangire ikindi cyiciro biteganywa n'itegeko nshinga ariko ubusanzwe hashira iminsi mike nk'icyumweru kimwe gusa mbere y'uko ikindi cyiciro cy'imirimo gitangira biteganijwe ko iyi nteko izahagarikwa ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 hagashira iminsi 23 mbere y'uko umwamikazi avuga ijambo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 hazaba hasigaye ibyumweru bibiri gusa mbere y'uko Ubwongereza buva mu muryango w'Uburayi ku itariki ya 31 bityo abadepite ntibazashobora kubona uko bajya impaka ku kibazo cyo kuvana Ubwongereza mu muryango w'ibihugu by'Uburayi ariko Boris Johnson avuga ko atari cyagamije
That is completely untrue if you look at what we're
Ibyo bavuga si byo rwose. Yurebye ibyo turimo dukora. Turategura amategeko mashya yo kurwanya ubugizi bwa nabi azagenga ibitaro kandi turashaka ko haboneka amafaranga akenewe mu burezi. Impande zombi zizaba zifite igihe gihagije nyuma y'inama iyo kuwa 17 kwakira kugira ngo abadepite bajye impaka ku muryango w'Uburayi kuri Brexit no ku bindi bibazo. Igihe kizaba gihari.
Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahagurukiye rimwe bamaganira kure icyo cyemezo Jeremy Corbyn uyobora ishyaka ry'aba Labour yandikiye nawe umwamikazi amusaba kudahagarika imirimo y'inteko nshinga amategeko
It is a constitutional outrage this is
Ni igikorwa kinyuranye n'itegeko nshinga ubu no buryo ministri w'intebe watowe n'abantu bake bo mu ishyaka ry'aba conservative bwo gushaka kurenga ku itegeko nshinga amategeko no kubuza ko hagira itegeko ritorwa ribuza Ubwongereza kuba mu muryango w'Uburayi nta masezerano n'ibindi bibazo byose bizakurikiraho
Ministri w'intebe wa Scotland Nicola Sturgeon yavuze ko Boris Johnson yitwara nk'umutegetsi umunyagitugu asaba ko hategurwa amatora
Dushobora no kuzatora kugira ngo tumukureho icyizere kandi birashoboka niba ari bwo buryo bwonyine busigaye kugira ngo tuburizemo imigambi ubutumwa mpaye Boris ku matora niba yemera ibyarimo
Perezida w'Inteko Nshinga Amategeko John Berko yavuze ko kiriya cyemezo kinyuranije n'itegeko nshinga umwamikazi Elizabeth wa kabiri uri mu biruhuko mu ngoro ya Balmoral yatangaje ko yemeye ko inteko izahagarikwa by'agateganyo ku itariki ya 10 imaze icyumweru kimwe gusa itangiye imirimo yayo nibutse ko ejo kuwa kabiri abayoboye amashyaka atavuga rumwe n'iri ku butegetsi bari biyemeje kuzasaba Inteko Nshinga Amategeko guhatira ministeri w'intebe Boris Johnson gusaba ko igihe cyo kuva mu muryango w'Uburayi cyakongerwa bikazaba nyuma y'itariki ya 31 ubwo yabatanze agasaba ko inteko y'abadepite yahagarikwa bashobora nabo kuzakoresha ubundi buryo bwose kugira ngo bamwivune Venuste Nshimiyimana ijwi rya Amerika Londres
mu Burundi leta iremeza ko abarwayi n'abahitanwa na malaria bagabanutse kugera kuri 50%. Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza roho nyanganda sida yabajijwe n'abashinga mateka ibijanye n'amagara y'abantu ku butaka bw'u Burundi. Ikibazo kijanye n'ingwara ya malaria yabiciye bigacika mu minsi heze kiri mu byabajijwe. Umushinga mateka Mukeshimana Leondase yasomye ibibazo byateguwe yabajije ingene vya malaria vyifashe.
Kubijanye no gutuza indwara ya malaria ubu mwobamugejeje he muri ko mukora iki? Ibitigiri by'abagwaye bingana gute mu ntara zivugwamo ico kiza?
Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida yishura ko malaria yagwanijwe gushika ku rugero rushimishije. Muganga Tadendi Kumana afatira ko biharuro by'abagwayi bandura n'abitaba imana bagabanutse akavuga ko babikesha kuvurira abantu ku mitumba.
Ariko ubu ibiharuro bimaze kugabanuka cyane kuvaho dukora icyo gikorwa kuko uwe tugiye mu mavuriro dusanga abantu baragwaye malaria n'ivyo mugabatsa nk'uko bisanzwe. Ivyo byatumye rero dusahiza bene gihugu turavye rero ibitigiri dufise byaragabanutse rwose kuko dufatiye homo yuchose twarabona yuko kundwi igira 2022 ano kuvuga nko mu kwezi kwa gatanu 2022 y'umwaka twari abantu bitura amavuriro cyanke twasanga mu mihana bavuga yuko bafite ubushuhe bishobora kuva kuri malaria. Twasanga ari benshi baza muri consultation bati jewe ndamenetse umutwe kandi ndafise ubushuhe bagira ku 2046 5558. Ariko ubu kuri iyi 2033 bageze ku 1953 byumvikana yuko bagabanutse inshuro 50%. Turavye ibaro dufise by'abantu bashobora kujya mu bitaro cyangwa mu mavuriro bakitaba imana kubera malaria nabo nyene tubona ko bagabanutse cyane ku bice 50%. Dufatiye rero kuri ivyo turiko turategura turizera neza yuko abenegihugu dufatanije nabo dusangiye ibikorwa bajeje intwaro kugira ngo bakurikize imanza zo kwa muganga iyo ngwara izogabanuka. Icyo dusaba gusa nuko ubonye afise ubushuhe cyanke afmene ku mutwe yotebuka uja kwa muganga kuko iyo baje kare baronka imiti irugezo rwa mbere ku buntu kandi no gupima tubikora ku buntu. Mugihe yaje yasinzikaye hari abarindira usanga yagiye kwirondera umuti ahantu akumba atari wo. Iyo aje ya sinzikaye rero bisaba ubuhinga burebure bwo kumukiza kandi agiye mu bitaro bica bisaba uburyo nabo nyine akarinda kuriha. Rero turizera neza yuko twese dushitse hamwe ikibazo tuzogitorera inyishu kandi nta nkeka yuko bizogenda neza kuko na leta irashigikiye iyo migambi.
Mu minsi heze haravuzwe ikiza cya korera mu mihingo itandukanye y'u Burundi. Abashinga amateka babajije umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu uko ibintu vyifashe. Umushinga amateka Mukeshimana ari mu babajije icyo kibazo yanabajije ikiriko kirakogwa mu ntumbero yo kugwanya indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cya Kongo.
Mu minsi heze haribonekeje ikiza cy'indwara ya korera aha mu gisagara cya Bujumbura no mu gisagara cya Rumonge. Uno munsi byifashe gute? Twarumvise mu minsi heze ko hari ibikoresho ubushikiranganji bwaronkejwe mu ntumbero yo gukinga ikiza Ebola. Byoba bigizwe n'iki n'iki? Mbe iyo muronkejwe imfashanyo nk'izo ubwo byaba ibikoresho incanco n'ibindi birasuzumwa neza mu buhinga bwa none imbere yuko bitangura gukoreshwa?
Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu avuga ko haba kuri korera ibitigiri by'abagwayi vyerekana ko yagabanutse. Nayo kubijanye n'indwara ya Ebola ivugwa mu buseruko bwa Kongo, muganga Tadendi Kumana avuga ko leta itareza amaboko. Abashinga amateka b'u Burundi basanga isuku atari kirenga mu gihugu na cane cane mu bisagara ligatoma haba ingwara nyinshi ziturutse ku isuku rike. Umukuru w'inama shinga amateka y'u Burundi Pascal Nyabenda arimo bafise amakenga ko abakozi bo mu gisata kijejwe isuku mu bushikiranganji burongowe na muganga Ndikumana ataco bakora. Bushikiranganji yari mutumire mu nama shinga amateka yamenyesheje abashinga amateka ko yafashe nkankama imyitwarariko yabo kubijanye n'isuku. Muganga Tadendi Kumana akavuga ko agiye gukangurira abarongoye ibisata bijejwe isuku gukora akazi bajejwe atari uko hakazofatwa izindi nyingo zibereye.
Desire Hatungimana, urakoze kuri iyi nkuru. Ni wowe kandi ushoje aya makuru yo muri aka gatondo. Nshuti zacu, ndabashimiye cyane rwose namwe uko mungana, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.